Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti zacu mwiriwe neza mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104 n'ibice bitatu naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na 22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru: Afrika y'Epfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo abanyarwanda n'abarundi.
Uhane bigo cy'u Burundi hasomeje kwakira ingingo yafashwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri aha Burundi bagirijwe nimba ari cyo, hanyuma kugira ngo abarwishyize baze bafate ingingo.
Madame Sonia Niyubahwe ni umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Umunsi mpuzamahanga w'impunzi n'ejo bundi ku cyumweru, bamwe mu Barundi baba mu nkambi ya Rusenda barishimira ko biteza imbere. Abaturage b'Afurika batageze kuri 1% nibo bonyine bamaze gukingirwa COVID. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi, nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, Afurika iri inyuma cyane mu birebana no gukingira COVID. Abaturage bayo bamaze gukingirwa ntibageze kuri 0.8%. Fidele Niyongabo arabitubwira neza.
Abategetsi bajejwe amagara y'abantu batangaza ko ivyo bitigiri vyiyongeye ibice birenga 20% mu bihugu bitari bike vyo muri Afrika mu gihe intambwe mu gikorwa cyo gucandaga abanyafrika kiriko kirikwega. Umuyobozi w'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS mu karere ka Afrika, Matsidiso Moeti, avuga ko akarere ka Afrika kagereye muri iki gihe n'inshuro ya gatatu y'ibitigiri vyinshi cyane vy'abantu bandura umugera wa COVID-19. Avuga ko ikiza cya COVID-19 gishobora gusubira kwandukira abantu benshi cyane mu mwanya mutoyi nk'uko biheruka kwibonekeza mu gihugu cy'Ubuhindi n'ahandi. Moeti avuga ko ibitigiri bishasha vy'abantu bandura umugera wa COVID-19 byiyongeye hafi y'ibice 30% mu ndwi irangiye, mu gihe abahitanywe n'uwo mugera biyongeye ibice 15% mu bihugu bitanu vyo muri Afrika. Ivyo navyo ni Afrika y'Epfo, Tunisia, Zambia, Uganda na Namibia. Umuyobozi w'ugwego rujejwe kugwanya no kwirinda indwara muri Afrika, CDC John Nkengasong, yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa 4 kw'igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu muri Afrika kiriko kigenda buhoro buhoro muri rusangi, mu gihe ibitigiri by'abandi mu mugera wa COVID-19 biriko vyiyongera cyane mu buryo bwihuta mu bihugu bitari bike. Ibihugu bine byo muri Afrika ntibiratangura gucandaga abanyagihugu bavyo. Yamarishyirahamwe OMS rivuga ko igihugu cya Tanzania gifise imigambi yo kuja mu mugambi wa COVAX ujejwe kuronsa incandago ibihugu bikenye kurusha ibindi byo ku isi.
Isi yose izazirikana impunzi ejo bundi ku cyumweru, ku munsi mpuzamahanga w'impunzi nyine. Impunzi zigenda ziyongera cyane aho kugabanuka. Bityo umuryango w'abibumbye uratangaza ko icyorezo cya COVID kitahagaritse abantu guhunga ibyabo kubera impamvu zitandukanye. Umubare w'impunzi umaze kwikuba kabiri kuruta mu myaka 10 ishize. Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020, abantu 82.2 hafi n'igice bari impunzi mu mahanga n'imbere mu bihugu byabo kubera intambara, gutotezwa, ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu n'imihindukire y'ibihe. HCR itangaza ko byari bibaye umwaka wa 9 wikurikiranyije umubare w'impunzi uhora wiyongera. Kuri Filippo Grandi, umuyobozi mukuru wa HCR, biratangaje ukuntu ubuzima bwose n'ubukungu byahagaze ku isi yose kubera icyorezo cya COVID, nyamara impamvu zitera abantu guhunga zo zigakomeza: intambara, urugomo, ivangura n'itoteza. By'umwihariko muri Afurika, atanga ingero z'intambara zo muri Tigreya, Mozambique no mu karere ka Sahel, nizo zateye impunzi nyinshi mu 2020. Izindi ngero ni Siriya, Yemen, Afghanistani, Palestina na Venezuela. Mu bihugu bicumbikiye impunzi nyinshi, icya mbere ni Turikiya, yakiriye hafi 4 million baturuka cyane cyane muri Siriya. Icya kabiri ni Colombia, icumbikiye ahanini abahunga Venezuela. Pakistani yakira abahunga Afghanistani iza ku mwanya wa gatatu. HCR ivuga ko muri iki gihe 1% by'abatuye isi yose yataye ibye byose arahunga kugira ngo akize amagara ye. 42% muri bo ni abana batarageza ku myaka 18 y'amavuko. Naho hagati y'umwaka w'2018 n'uw'2020, iminja zigera kuri 1,000,000 zavukiye mu buhungiro. Ijwi rya Amerika tugarure Fidele Niyongabo none hatujyane muri Korea ya Ruguru aho umuyobozi w'ikirenga Kim Jong-un avuga ko yiteguye kuba yahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iminsi itanu inyuma ko Amerika n'ibindi bihugu bisavye Korea ya Ruguru guheba umugambi wayo w'ibigwanisho ruhonyanganda ikagaruka mu biganiro. Ivyatangajwe na Kim Jong-un vyerekana ko asa n'uzorondera kongereza ibigwanisho ruhonyanganda igihugu ciwe gifise muri iki gihe n'ukongereza ivyerekeye kuremera abategetsi ba Leta ya Amerika kugira bahebe ivyo Korea ya Ruguru ibona ko ari imigambi yo kuyigwanya. Kubw'itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika, Associated Press mu nama y'umugambwe uri ku butegetsi muri Korea ya Ruguru yabandanije ku munsi wa kane Kim Jong-un yari yiweje idonido iyo imigambi ya Amerika ku ntwaro ya Perezida Joe Biden iteriga na Kim Jong yatangaje ku buryo bugaragara ingingo zofatwa ku bijanye n'imigenderanire n'icyo gihugu. Yamara ntiyagaragaje ku buryo butomoye izo ngingo izo arizo nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru rya Korea ya Ruguru. Kim Jong-un yasavye Abanyakoreya ya Ruguru kwitegurira neza guhangana na Amerika kugira bakingire agateka k'igihugu cyabo n'umutekano w'igihugu. Mu ntango z'indwi, abategetsi b'ibihugu indwi bigize umugwi G7 bikomeye kurusha ibindi ku isi mu byerekeye ubutunzi barasohoye itangazo risaba ivanwaho burundu ry'ibigwanisho ruhonyanganda mu kigobe cya Korea nuko Korea ya Ruguru iheba umugambi wayo werekeye ibyo bigwanisho hamwe na za misile.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru mushobora no kuyakurikira ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Mukanya gato cyane amakuru y'ibiyaga bigari. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Nyuma y'umwaka ushize President Evariste Ndayishimiye abaye umukuru w'igihugu, ishyaka rye CNDD-FDD rirashima ibyo leta ye imaze kugeraho, ariko abatavuga rumwe nayo nk'ishyaka CNL bavuga ko bakumirwa. Ibindi tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ukorera i Kigali mu Rwanda.
Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD uhamanota menshi Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu awukomokamwo mu kiringo c'umwaka umwe amaze ari kuri iyo ntebe. Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru muri CNDD-FDD vyabwiye ijwi rya Amerika ko umukuru w'igihugu yashitse afata ingingo zikomeye zo guteza imbere igihugu. Aha vyashimangiye cane cane ku kugwanya igiturire n'abanyonora amatungo ya leta, aho hagarujwe amafaranga arenga imiliyaridi 40 y'amarundi yanyururizwa mu matagisi n'amakori mu makomine abahora bayatoza nabo bakabogozwa mu gihugu cose. Iyindi ngingo ishimagizwa niyo kurekura abanyororo barenga 5,000 harimo abamenyeshamakuru 4 b'ikinyamakuru Iwacu, kugurura no gukura ibihano ku maradiyo 3 yari yugawe harimo Bonesha FM ikorera i Bujumbura na BBC y'Abongereza, guhakaryo impunzi zirenga 50,000 guhunguka bavuye mu Rwanda, muri Tanzania no muri Congo. Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu mugambo ya CNDD-FDD vyemeza ko umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kubogora Burundi ku civugo ca leta mvyeyi leta nkozi. Nabo biruko umugambo SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi watahukanye ikibanza ca kabiri mu matora yashikanye Perezida Ndayishimiye ku butegetsi, wowe siko ubibona. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Agaton Gwasa atwari uwo mugambwe utari muri leta ariko uri mu nama nshingamateka, avuga ko leta yashize imbere gukumira abandi muri uyu mwaka wose uheze.
Kiretse ko umuntu yonegura nje ntavyo mbona noshima mu byo kuri ni washaka no ku ruhande rwa politike tugiye kuraba iburabuzwa rya politike turacabandanya turibona hirya no hino. Mugabo ni umwaka urangiye ni washaka tugiye kuraba uko abarundi babayeho ku gihugu cifashe. Nta ntambwe novuga ngo yaratewe haba mu by'imibano abantu urabona yuko ari ikumira umenga abafata ko ari abarundi nawe umugambwe wiwe gusa uravye abaha amabanga yo kurongora ikicanye kiriya. Nimba kumbure mu byo yumvira yibaza ati nibo kumbure ubotwara neza gusumba abandi ubuzima bw'abarundi bukisununura gusumba mbono mega ahubwo cabagihushane.
Yamara umugambwe IPD zigamibanga ishami ryegamye ubutegetsi nuhuza na CNL. Abdul Karim Urongoye nabo mu kiganiro yatanze arashima ko Uburundi bwaronse Ingabire ya Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu. Abdul Karim arafise ico yisabira iyo Ngabire.
turavye uko leta n'umukuru w'igihugu bari ko barakora umugambwe pedeze nka turifuza yuko bobandanya bashira ingufu kubisata bibiri igisata kijanye no kugwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo y'igihugu kuko nkuko mwese mubizi umukuru w'igihugu yamana benye nabivuga yuko yifuza yuko abarundi bose boronka icyo bafungura kandi bakaronka n'amafaranga batunga mu mufuko kwarabonye abantu bagiye bakugwa mu mabanga kubera ko inyifato yabibangamiye ubutunzi bw'igihugu twoshima rero yuko iyo ngendo ikwira hose ntibihagarare kuri barya twabonye gusa cyane twumvise icya kabiri turifuza yuko boshira ingufu mu ngendo yo gutwara neza abarongoye abandi bakumva yuko bahari ku neza ababitura bose
ku ruhande rw'amashirame yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amubwira ko umwaka wiwe wa mbere w'ubutegetsi waranzwe niho nyangwa rikabije ryagateka kazi na muntu mu rwandiko rwayo rigiteka ikebura perezida Ndayishimiye ko yohagari kubwicanyi kuko ryaharuye abantu barenga 550 bangana n'ica kane cabaharugwa ko bishwe mu myaka 5 ya nyuma y'uwo yakoreye mu ngata. Anje niko yagize atwara rigiteka kuri mikro y'ijwi rya Amerika
aho muri 554 250 watu mitsika novuka byicwa bagata mu mazi mu mashamba mabarabara makanivo ibyo byose bigate mutima hagaze rigiteka twagira tuti rero hagarari ubutungane hagarari umutekano mu gihugu abakora mabi kwayiyamiriza mu majambo bahanwe navyo ndetse mbere byogarukana icyizere n'abahunze bagahunguka hama n'abasanzwe bafasha Burundi bakawufasha koko bimwe biboneka kuko bafatira kugene agateka kazi na muntu n'intwari bereye biri mu gihugu.
Icyo bikoze ayo mashirahamwe arashima imvugo nziza y'umukuru w'igihugu akamusaba ko imvugo yojana n'ingiro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, urakoze. Afrika yepfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo abanyarwanda n'abarundi. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe amaze kuvugana n'umuvugizi wa ministeri y'ububanyi n'amahanga y'u Burundi Sonia Niyubahwe kubirebana rero n'abadiplomate b'abarundi birukanwe na Afrika yepfo.
Aya makuru tuba twararonse mu bushikanganje buje tumugenda n'ibyo bundi makungu no gufashanya n'iterambere, ariko nitwoshoka twemeza ko amakuru ariyo canke atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikanganje kubigenda n'amakungu.
Iyo muvuze ngo makuru mwarayaronse ariko nimwoshoka mwemeza mwayaronse biciye mu yahenzira mu nzira ya diplomasi mu nzira ya he
na makuru ari karavugwa ahantu hose faramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwa n'igihugu kindi n'igihugu kiba cigenga ndashobora kuyisubira ko turubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyo no kwitasubira ndetse za notre pays turayubahiriza donc nkuru twarayironse ariko twataragira amatohoza turabanza tukayakira bwa mbere na mbere iyo ngingo hanyuma tukayishyira mu ngiro hamwe izokurikira bizoba iby'amatohoza mugabo nitwagwa byo kuri ngingo nayo twarayimenye kandi twarayakiriye.
Mwayimenye bivuye muri Afrika yepfo mu buryo ibyo kumenyeshwa ayo makuru nyene bicamwe
mu bisanzwe igihugu n'ikindi birashitse uko bivugana bigahabwa abiraba byose.
Ni ukuvuga ko Afrika yepfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo?
Yego cyane, amakuru twarayarose. Navuga nti uretse ko bari kubana nayo mvuga no ku maradiyo atandukanye no mu bushikiranganje biciye mu buryo byategerezwa gufasha nyene mu buryo navuga nti officiel niko nabwite amakuru twarashakamenyesha.
Hanyuma abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'ico cyako mvuga ko bariko ratohoza no kuvuga ko baki mutaradyemeza neza ko baba barabikoze canke batabikoze ariko Afrika yepfo yarabamenyesheje, ariko abo Afrika yepfo yabamenyesheje ko izobasubiza bangana gute ga Madame Sonia?
Ushike ubu nta gitsigiri cumi hariko twovuga tutabo barundi birukanye turaharonka icyo kitumwa tuvuga tuti ngo tubangira gatoya ukaduha umwanya ushobora kubwira amatohoza by'ukuri ngo twaronka n'igitigiri yacu.
Ni ukuvuga ko Afurika yepfo yababwiye muri rusange ko ariho abarundi bakora muri ambasade y'u Burundi hariya igiye kubarungikira ariko ntiyigera ivuga igitigiri cyabo?
Yego cyane, amakuru twayanonse muri rusange hamwe n'abandi bose nkuko n'abandi babimenyeshejwe.
Hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambasade bashobora kuzoshika mu gihugu cy'u Burundi ryari. Hari abamaze gutahuka ariko ku butaka bw'u Burundi harabaratahuka bataratahuka, bitegekanije ko bo batahuka ryari?
uko muri kose iyo birukanye umuntu aho ugiye guca birukana ku ngingo yacu bigenga barabu umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura
ayo matohoza muvuga ariko arakorwa akorwa hagamije kugira iki n'imbabazo babamaze kubirukana
uhane bigo cy'u Burundi twamaze kwakira ngingo yafashwe n'igihugu cya Afrika y'Epfo birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri tucaha Abarundi bagirijwe nimba arico hanyuma kugira ngo abarugerwa baze bafate ingingo izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba byavuye matohoza bigashobora gufatwa biraba aho byagirijwe cyangwa ugasanga bifashwe ku zindi mvo bivanye n'ikiba cyavuye mu matohoza
Icyo kibazo n'ubwa mbere mu kimenye ni kibazo gisa nk'icatangaje abatari bake ariko ku ruhande rw'u Burundi n'ubwa mbere byabishitse.
Yego cyane ku byonzi byewe ingirango bibinga na imyaka afise gushika nta kibazo byinshi na bigire numva kibaye hagati y'ibihugu. Mugabo icyo bamenyesha batwumviriza nuko mu gihe byo byarashitse by'ukuri hamwe n'abatohoza byoshika akagirwa tugasanga by'ukuri abakora mu serivisi z'u Burundi barakoze ico cyaha agira menyesha abatwumviriza yuko uko biri kose sintama yuri inzu n'abantu nk'abandi nabo baba bakora mu buserukizi baguma n'abene gihugu nk'abandi bashobora gushika bagakosha n'abantu
kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'u Burundi muri Afurika y'Epfo murumva ko mubizi ariko ibyaha bisata bakoramo Afurika y'Epfo ntiyigeze babwira n'ubwo mwavuze ko batababariye bangahe bazobarungikira ntiyigeze navuga ati bakora muri gisata cyo gutwara abantu kuri aeroport bakora mu gisata cyo gutanga amaviza bakora mu gisata cyane
oya nta bisata turamenye bakoramo ariko tuma tugira amatoho uko biri kose amakuru akwiye
Madame Sonia Niyubahwe muvugira ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu twashimire kuri kano kanya mu hajuru rya Amerika.
Arakoze Sonia Niyubahwe umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yaganiraga na mugenzi wacu Diane Nininazwe. Andi makuru dukesha ikinyamakuru Sunday Independent cyo muri Afurika y'Epfo avuga ko abadiplomate barenga 200 b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bashobora kwirukanwa kubera icyo kibazo. Mu bihugu bya Afurika bindi bivugwamo harimo u Rwanda, Guinea, Malawi na Lesotho. Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Isi yose izazirikana umunsi mpuzamahanga w'impunzi ejo bundi ku cyumweru. Bamwe mu Barundi bamaze imyaka 6 mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivuyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barishimira ko biteza imbere. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe muri bo bakora akazi ko gutwara abagenzi ku mapikipiki taxi moto.
Emmanuel Ntirampeba numwe mu mpunzi z'Abarundi zifite moto ikora umurimo wo gutwara abagenzi Rusenda Uvira na Baraka. Avuga yuko kuva bagera muri inkambi mu mwaka wa 2015 bateje imbere ugwego wo kwiyunguruza binyuze kuri za moto baguze.
Hano iwacu mu Rusenda kwiyunguruza muri 2015 byabigoye cyane aho twashikanga hakuko umuntu yaraje kuyabara kaburi moto ukabona imoto ivuye barakirengana ariko byukuri ngahi iwacu nta moto yari ihari cyangwa se wabona akamoto kakagoshikana isanza wagera isanza ukaburi moto ishora kuba yo kungurutse. Uyu munsi byukuri ntushobora kubura imoto guko bonyene nibo bakwinginga bakakubwira ati tugende kuko biboneka ko ivyunguruza abantu cyane cyane nk'imoto nizo dukoresha cyane ziboneka ngahi wacu.
Ubu mu kambi ugereranyije ubona hari nka mu mutanga na gute
byukuri gerageje kuraba mu Rurinda mu Rusenda mu Gatunguru ntago ho bahabuze nk'imoto nka 180 z'impunzi zoba zariyungunganije mu kugira zironke ngaha.
Aha muri iyi nkambi ari impunzi z'Abarundi zirengi mu 30 usanga hari ziza zijya gukora imirimo y'ubuhinzi, ubucuruzi ndetse n'uburobyi kugira ngo zibone amafaranga yo kugura za moto. Alphonse Bigirimana yaguze moto avanye mu buhinzi bw'itomate n'intoji.
Amafaranga kugura moto no kwidebriya urazi ko hari usanga abakora ubuzi butandukanye, usanga ari abarimyi, hari usanga ari ubuzi busanzwe kuko ubuzi ari bwishi, usanga umuntu ariko arayabukuntu aho yo kwiyunganganya kugira arabe kuyogora ako kuma kakamoto kamufashe.
Imwe muyigura ngahe moto?
Moto imwe ari shasha ni 1300 dollars, 1350 dollars. Mugabo ari okazio ari byo yironga kuri 500 dollars cyangwa 700 bivana ni ariyo yose.
Usibye kuba izi mpunzi zitunza amamoto ku bwinshi, zitangaza yuko zatumye n'abakongomani bo mu rusenda nabo batinyuka batangira kugura za moto.
Mbere byari bikomeye kuko nta munzi nimwe yagira moto, usanga ari n'umukongomani ayifise nawe nyine ugasanga n'uyu baraka ugasanga no kuko benshi batinya ko bamenyekana ko bafite amafaranga ngo buce bagira ikibazo bakica, ariko impunzi zahisemo kuvuga duti kubera izi ngorane dufise twica twareka turaguza moto. None rero n'abakongomani ubwo bari bafise nabo barabuvamo, ubu nabo baragura amamoto. Nubwo imoto nyinshi ari z'abakongomani ariko no mu ikambi hari moto kandi zitari munsi ya 80.
Nubwo amamoto yiyongereye mu rusenda, bamwe mu bagenzi bakora ingendo bakoresheje za moto rusenda Uvira bavuga yuko bahangayikishijwe n'imihanda mibi banyuramo. Ndayishimiye Pascal ni impunzi ikunze gukora ingendo ikoresheje moto.
Uva ngaha mu rusenda ugiye Uvira mufata imoto, imoto muyifata muri abantu babiri mukagenda mugashika ahantu ha mbere mugafata ubwato, mwashifata ubwato mukariha amahera kuri ba nyiri ubwato mukagenda mukururuka mujana n'umumotari ni moto mu bwato bumwe mugashika mugafata imoto kandi mukagenda urundi rugendo rutoyi mugasubira gufata ubwato bugira kabiri naho muri hamahera na nyiri moto hamwe ni moto. Aho usanga mu bwato bumwe harimo imoto zitatu n'abantu barenga 30, ugasanga ni ibintu biteye ubwoba hamwe mugize isanganya biratana icyoza kubarokora.
Ubusanzwe umuntu ufite moto muri inkambi ikora umurimo wo gutwara abantu n'ibintu, ku munsi umumotari yishura amafaranga 14,000 y'amakongomani kuri nyiri moto. Usibye urwego rwo kwiyunguruza, impunzi zo mu rusenda zateje imbere n'urwego rw'uburobyi ndetse n'ubuhinzi. Vera Singabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu rusenda w'umutara kivuyepfo.
Radio Ijwi rya Amerika. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden akubutse mu rugendo rwe rwa mbere mu mahanga ari umukuru w'igihugu. Yari mu nama y'ibihugu birindwi bikize cyane kurusha ibindi ku isi, G7, inama yabereye mu Bwongereza. Ayivuyemo yagiye i Bruxelles mu Bubiligi mu nama y'abakuru b'ibihugu bya OTAN, umuryango w'ubutabarane bwa gisirikari. Mbere yo kugaruka iwe yanyarukiye ni Geneve mu Busuwisi kubonana na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin. Niki umuntu yakura muri uru rugendo muri rusange? Mugenzi wacu Fidele Niyongabo arabiganiraho na Frederic Bamvuga Inyumvira, umuhanga mu by'umubano hagati y'ibihugu, akaba yarigeze no kuba vice president wa mbere wa Repubulika y'u Burundi ari Bruxelles, na Emmanuel Nkurunziza, umuhanga w'imvugo, we ari mu mujyi wa Toronto muri Canada. Duhere kuri Frederic Bamvuga Inyumvira.
Mu bisanzwe tuvuga ko ari urugendo rwagenze neza kandi wari gwitezwe na benshi kandi gwavuyemo ibintu byinshi wumvirije ibyavuzwe. Icyo umuntu ari buhere ko ingene kuva President Trump akiri ku butegetsi yari yikuye amasezerano menshi yamuhuza n'ibi bihugu bya Buraya. Ikindi cya kabiri ni uko President Joe Biden yaje arondera kugira ingendo nshasha itandukanye n'iyo wasubiriye President Trump. Ubu rero abanyaburaya basa n'ukumenga bariko barakora bonyene kandi bahora bakorera hamwe na Amerika kuva kera, kuva mu ngwano y'isi ya kabiri bamaze gukingira umwasi hamwe. Bavuze bati reka tubanaye tuganirize umwasi hamwe, ibibazo bikuru bikuru nk'ibibazo bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe tubyigire hamwe, niba kwivuna abanzi tubyigire hamwe. Buruhaje n'ikibazo rero gihambaye cyane kijyanye na COVID ya 19, aho uko bumvikanye muri iyo nama G7 yumvikanye ko boha muri yaridi incanco mu bihugu byo mu musi ya Sahara. Urumva ni ibintu twavuga tuti ni ibintu bihambaye cyane. Umva rero agaca yongeramwo kubahuye na president w'Uburusiya akavuga ibibazo ikambiri mgo ni rukuzi kwa nyari ingwa nonyabugongo kiwa na amaguru na sibera tachi sinubumbi kanyetane hanyuma baravuga na ukura wengene ukudandaza watumira na mumana mayubudandaji kutuina naravuga na mawele ye St. Petersburg au haje abanyamerika wa shikama janaviri hanyuma baravuga kandi kibazo kijanye nuko bagiye gusubizanya abadiplomati bari bariruka ukino wagiza kamaro cyane gwaje gutuma isi ibona ibindi bintu ukundi kandi byukuri iki kibazo cha demokrasi abavuganira demokrasi abanyamerika baraza imbere yuko bavuga ati reka tugende tugwahire iyi akabiki kintu tugenderako giduhuza n'isi.
Nawe Emmanuel, ugo rugendo rwa mbere rwa President Biden mu karere k'Iburaya muri rusangi mu rubona gute ruvuze iki gwagenze gute?
Murakoze kuri ico kibazo. Uru rugendo uko twarubonye dusatiye byo dusanze twihweza by'imbugo n'ingene abarubwiyemo bakuru bakunze kuvuga abakuru b'ihugu babiri babyifashemo twasanze bwa mbere na mbere bahuye bose berekana umwe ku buryo bwiwe uko abikora ishaka rikwerekana ko igihugu ciwe ari igihangange umwe ku ruhande rwiwe andafata nk'ijambo rya Perezida Joe Biden akabimenyesha akoresheje imvugo itomo yaho bikenewe ahandi naho agasa n'ukekeza mugenzi we kurikije ibigomba kuvugwa kuri iryo jambo rya mbere ry'ico twabibonyemo mu bijanye n'imvugo nuko muri rusangi Perezida Joe Biden yaboneka yavuga nk'umuntu mubona yisanzuye nubwo atayagira mu zabukuru wabona ko ari we yisanzuye atakimubangamiye ku mutima niko Perezida Putin nawe nyine si umwana ariko murazi ngekereza ijambo umuntu yarabona yuko umenga arafise ico ariko arakingira canke arishigikira mbere n'uwo ari kuraba ingene baba bahagaze iyo ariko arivuga warabona inyifato itanye bikaba rero bigira ico bisigura byerekana kuko nk'uko Perezida Joe Biden niwe ngomba guhera ko yabishikirije isi yavuze ati naje kugira ngo nerekane ibikorwa nyamukuru tugiye gukorera ko nkoresha iryo jambo tukanamugeza n'u Burusiya nongere nerekana ubwa kabiri akamaro ko kuvugana atawuduciyemo hagati tudaciye ku wundi muntu hanyuma ubwa gatatu ati nongere menyekanisha atagushijya nino aho dushyira isho dufata yuko ari nyamukuru no kuvuga imico n'imigenzo twebwe tudashobora kwihangana iyo yahungabanye iwacu canke hirya ku wundi ruhande twacuraba nka Putine mbere na mbere ufashe uko yashikiriza ibibazo nyamukuru baba bamubajije cyangwa agomba kuvuga ko nkabijya by'urusumye rw'urusaku ruciye ku buri by'umanyabwonko cyangwa ibyo kuzokumvikana na Leta Zunze Ubumwe kugabanya ibigwanisho ubunyanganda warabona hashimikira dufate hageze nko kwisigura ku kibazo cy'ingene bategekanye gushyira mu ngiro ry'imyaka itanu bumvikanye yo kugabanya ibigwanisho ubunyanganda ukabona ko ahatera ko ahatangira utorero dusumba utwo mugenzi wa Leta Zunze Ubumwe yatanze biratanatanze baba bihoje n'ibindi bibazo bagashobora gucabona abo mashyira ishimikiro bivuze naho nagomba kurangiriza uravye nko ku bindi bibazo nyamukuru bijanye dufate nk'agateka ka muntu yasa n'uwikingira n'ubwira ati se twebwe twenyine n'abandi barafise ibyo bagirizwa sinzi ko nushoka ndabigira ko ni kimwe mu karorero nayo ngomba gutanga.
Yego, turaza kugaruka kuri iyo nama hagati ya Perezida Biden na Perezida Putin tuyinjiremo mu ido nido mu nyuma. Perezida Biden igihe yahura n'abategetsi bagize umugwi G7 w'ibyo bihugu bikomeye kurusha ibindi ku isi mu byereke butunzi n'abategetsi bishyira hamwe botanu yababwiye ko Amerika yagarutse ku rubuga mpuzamakungu azosubira kuyobora ibihugu birangwa na demokrasi ku isi. Abanyaburaya niko babibonye babyakiye gute? Hari abavuga ko harimwo abafise makenga ko bitazomara igihe kirekire hagarutse indi ntwaro y'uwundi mugambwe muri Amerika ibintu bishobora gusubira inyuma nk'uko babonye bagiranye ibibazo na Leta y'uwo yasubiriye. Ngaruke kuri Frederic Mambuga inyumvira.
Icyo kibazo baravya kari kayitiye mu minsi yaheze ine ntwaro ya Perezida Trump birumvikana kubera ko Trump imico n'imigenzo abanyamerika bari basanzwe bagendera ko urabona ko asa n'uwayisubije inyuma aragenda kurwanirira cyane igice cy'abanyamerika aho kurwanirira abanyamerika ivyo kutanga iyo mico n'imigenzo mu isi ngo abantu bayigendere ko bisa n'ibisubiye inyuma. Rero nshya gutuma mu nyaburaya yabonye ivyo akavuga ati mbega ibintu burya bizobandanya uyu muperezida niyahava hakaziyo nameze nka wa wundi yaragiye nizosubira kumera nka kwa kundi n'impungenge kandi birumvikana.
Nshuti zacu, aya makuru nahumurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.